mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi tubandanya tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa corona. Turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi mugiye gushikirizwa nanje Aloise Bigirimana. Abajeje intwaro mu Burundi basaba ko abahohoterwa nabo badasangiye imigambwe bahanywa, igihe abanywanyi ba SNL bavuga ko babandanya batotezwa.
Hama rero tudusaba igipolisi kugira ngo naco ne kidufashe gucunga abo bose baba bigenza nabi, kuko kwigenza nabi mu kibano atari byo, kandi uwigenza nabi nawe ariko arakora amakosa ahanwe n'amategeko.
Amakuru ku Rwanda, abana ba Feliciano Kabuga aheruka gufatirwa mu Bufaransa ku ruhara yagirizwa ko yagize mu bunyabwoko byabaye mu Rwanda mu 1994 baratabariza se wabo. U Rwanda rwaronse umurwayi wa mbere yahitanywe na COVID-19. Aya n'andi makuru ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko duhere iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushyikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Fidele
waramutse Aloise namwe nshuti muduteze amatwi. Mu gihugu ca Burkina Faso, abantu bitwaje ibigwanisho bari ku mapikipiki bararashije ku bantu bari mu isoko yo mu gisagara ca Kompiyenga ku mutaga wo ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije abantu 25 barahasize ubuzima. Iyo nkuru yatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu ku munsi w'Imana mu gitero gitandukanye mu buraruko bw'igihugu. Abasivile 5 n'abasirikare 5 barishwe. Abantu bose bishwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Ivyerekeye abagize ico gitero ntibitomoye, yamara ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu vyariyongeye mu bihe vyavuwa muri Burkina Faso. Mu gitero gitandukanye mu buraruko bw'igihugu, abasivile 5 n'abasirikare 5 barishwe. Abantu 15 barishwe ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, inyuma y'igitero cakozwe ku modoka zari zitwaye abadandaza mu gisagara kiri mu buraruko bw'igihugu ca Burkina Faso. Iyo nkuru yatangajwe na leta ku munsi wa gatandatu. Naho muri Somalia, abasivile 8 barishwe igihe minibus barimwo yaseka bombe yari yatezwe kwibarabara hanze y'umugwa mukuru wa Somalia Mogadishu mu gitondo cyo ku munsi w'Imana. Abdullahi Ahmed yatangaje ko iyo mpanuka yabereye ahitwa Hawa Abdi hafi y'umugwa mukuru Mogadisho. Avuga ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera kubera benshi mu barokotse bakomeretse bikomeye. Ntawitiriye bunonye n'icyo gitero, yamara mu gwi intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab ukorana n'umugwi Al-Qaida warageze ibitero bitari bike by'amabombe mu karere ka Hawa Abdi mu mezi arangi. Tukivuga ku makuru yerekeye Afrika, perezida wa Mozambique Felipe Nyusi yatangaje ko inteko za leta zatanye mu mitwe ikomeye n'abagwanyi bikekwa ko bakorana na leta ya Kiisilamu. Ni nyuma yuko bagize igitero ku munsi wa kane mu gisagara cya Makomia mu ntara itunze ibitoro ya Cabo Delgado iri mu buraruko bw'igihugu. Habaye ubwa mbere leta ya Mozambique yemeza igitero cyabereye mu gisagara cya Makomia. Icyo gitero kibaye mu gihe abagwanyi bikekwa ko bakorana na leta ya Kiisilamu bongereje ibitero mu ntara ya Cabo Delgado. Ivyo bitero vyatanguye mu mwaka w'2017 vyariyongeye mu mezi arangiye. Makomia icyo gisagara cya nyuma gikomeye gitewe kuva abo bagwanyi bongereje ibitero vyabo. Abakurikirana ibintu bavuga ko gutana mu mitwe gukomeye hagati y'abo bagwanyi n'inteko za leta kwakurikiye igitero bagize mu gisagara cya Makomia catangwe mu masaha ya kare yo ku munsi wa kane w'indwi turangije. Abo bagwanyi barasambuye inzu n'inyubako mu gihe ababa mu gisagara cya Makomia bari bahunze. Igihugu cya Ethiopia kimenyesha ko igitero n'ubwicanyi biherutse kubera ku rubibi gihana na Sudani ari kibazo cyotegereza gutoregwa inyishu bikiye mu biganiro. Muri icyo gihe isirikare cya Sudani cyatangaje ko ibyo bihugu byombi byotegerezwa kurungika inteko zabyo ku rubibi bisangiye kugira zigenzurire hamwe urubibi hagati yabyo mu ntumbero yo kwirinda ibindi bitero n'ubwicanyi. Ivyo abategetsi b'ibihugu bya Ethiopia na Sudani babitangaje ku munsi w'Imana nyuma yuko Sudani yamagaye userukira Ethiopia muri icyo gihugu ku bijanye n'igitero cabereye ku butaka bwa Sudani kivuye muri Ethiopia mu ndwi iheze. Ico gitero kivugwa ko cakozwe n'abagwanyi bashigikiwe n'igisirikare ca Ethiopia. Tuve muri Afrika tuze ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habari mu myerekano y'ukwiyamama. Aho abari mu myerekano yo kwiyamiriza ikumira rifatiye ku rukoba basubiye kwihereza amabarabara mu bice bitandukanye vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'Imana biyamirije ubunyamaswa bw'igipolisi. Couvre-feu zarasubiye gutegekwa mu bisagara nka Los Angeles, Houston na Minneapolis vyaranzwemo uhagarara rukomeye cane kurusha ibindi bisagara. Abapolisi barahanganye n'abari mu myerekano mu bisagara bitari bike mu gihe hara yandi makuru yerekeye gusahura mamangazini muri ivyo bisagara. Harabaye iyindi myerekano ikomeye mu bisagara vya Miami, Washington DC, aho igipolisi cyacagize umurongo hanze y'ibiro vya President Maison Blanche. Iyo myerekano yatewe n'iyicwa ku munsi wa mbere w'indwi turangije ry'umwirabure w'umunyamerika George Floyd, ryakozwe n'igipolisi mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota. Iyicwa ryiwe byatumye abantu bashavuye bihereza amabarabara mu bice bitandukanye vya Amerika biyamiriza ingufu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ku birabure b'abanyamerika. Naho muri Brazil, ico gihugu kiza mu kibanza ca kane muri iki gihe mu bihugu bifise ibitigiri vyinshi cyane by'abantu bamaze guhitanwa n'ikiza cy'umugera wa corona. Abantu 28,834 baramaze guhitanwa n'icyo kiza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubutaliyano nivyo bihugu bifise ibitigiri by'abamaze gupfa birenge yaho. Muri Pakistani n'Ubuhindi, abategetsi babiri bo muri ambasade y'igihugu cya Pakistani mu Buhindi barirukanywe muri ico gihugu bagirizwa gusuma urusaku. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire w'Ubuhindi ku muhinga wa kumunsi w'Imana. Yamara Pakistani izirana urunuka n'Ubuhindi iriyamiza ivyo vyagirizwa mu kuvuga ko bitagira ishingiro. Asanzwe ari icuka kibi hagati ivyo bihugu bibiri ku vyerekeye intara ya Kashmir yaciwemwo ibice bibiri mu mwaka w'1947 gihe ivyo bihugu vyombi vyekurako Ubwongereza. Leta y'Ubuhindi yatangaje ko abategetsi babiri bo muri ambasade ya Pakistani birukanywe muri ico gihugu bagirizwa gukora ibikorwa bitajanye n'amabanga bajejwe yo guseruka igihugu cabo. Abategetsi bategetswe kuva mu Buhindi mu kiringo c'amasaha 28.
Urakoze Fidele kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muyumvira kuri FM 104.3 na mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25.31 na 41.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Mu Burundi vyitezwe ko mu minsi ine sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro imenyesha amajwi ya nyuma yavuye mu matora. Iyo sentare isabwa no kubanza gutorera inyishu ibirego byatanzwe n'umugambwe Senele wa Agato Gwasa ko wibwe amajwi. Mu kurindira ariko umutekano uracyari ikibazo mu gihugu. Abanywanyi b'umugambwe Senele bavuga ko babandanya batotezwa. Mumeshi makuru wacu ari mu Rwanda, Desire Hatungimana aratubwiye ibindi kuri inkuru.
Bishingiye ku mategeko, iyo senari ifise isango rya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu kugira izo bayagize ikimenyesheje kuri urwo rubanza. Abantu bari bazingene inyishu izokwakirwa ku mpande z'uyu mugambwe uvuga ko wibwe, hamwe namaze kubwirwa ko hatsinze CNDD-FDD igiteye impungenge cyane n'amajambo aherekanywa ku mbuga ngurukanya bumenyi yo gutukana hagati y'abitirira iyo migambo uko ari ibiri. Ikindi nacyo nitotezwa ribandanya gukoregwa abanyanya umugambwe SNL. Inkuru duhabwa n'isoko ryacu kuri wa gatandatu, bamwe mu badandaza bakorera ku isoko nshashe rya Rugombo mu ntara ya Cibitoke barabujijwe kwanda ibidandazwa vyabo bigizwe n'itomati hamwe n'ibitoki aho basanzwe bakorera. Umwe mu babujijwe kwanda atashimye gutanga ijwi ryiwe avuga ko bari bagabishijwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonera kurego mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bafatanije n'abatwara iyo soko ku rwego rwo hasi ko batazosubira gukorera mu bibanza vyabo amatora aheze. Abandanya avuga ko yagirizwa ko yatoye umugambwe SNL asanzwe yiyemerera ko ari umunywanyi wawo. Hari n'abandi bavuga ko bahohotewe mu gutangishwa ikori rirenze mu ntwaro bavuga ko bariko barabitohoza. Mu ntara ya Rumonge nahone hari abandi banyonyi ba Senere bahohoterwa muri ubwo buryo bwo gutanga amafaranga. Isoko ryacu muri iyo ntara rivuga ko bamwe mu bafunzwe basaga amafaranga kugira barekugwe. Ibyo bisanzwe bikunze kwibonekeza uretse kuri abagirizwa ko batoye umugambwe. Wahoze akora mu buhinga bw'ivyuma kuri Radio Bonesha FM inosa muryango kuva kwa 2022 za kuno kwezi kwa gatanu. Amakuru duhabwa n'amwegereye nuko yasubiriye kuboneka inyuma yo gutanga amafaranga atavuzwe igitigiri. Umwe mu bajejwe intwaro ku mitumba yo mu ntara ya Cibitoke asaba ko bakora ivyo bohanwa
arwatsinzwe arwatsinze bose bategerezwa kwitwara neza kandi uwo muganga watsinze ugatwara neza nabo batsinzwe kuko ari abarundi basa hama rero tudusaba igipolisi kugira ngo naco ne kidufashe gucunga abo bose baba bigenza nabi kuko kwigenza nabi mu kibano atari byo kandi uwigenza nabi nawe ariko arakora amakosa ahanwe n'amategeko
ijwi rya Amerika kandi rifise andi makuru yizewe kuretse uwo munyamakuru hari nabandi bantu batizewe n'inzego z'umugambwe uri ku butegetsi cyangwa n'inzego zishinzwe umutekano batewe ubwoba bari nyegeza abo barimo abanyamakuru abaharanira agateka kazi na muntu ndetse n'abikorera utwabo bakaba bakwa amafaranga kugira ngo ntibakomeze gutotezwa uko biri kose uruhagarara mu banyagihugu rurafise ingaruka ku bikorwa byabo bya misi yose isoko ry'ijwi rya Amerika aho ryagendeye mu isoko City Market batazira kwa Sioni riri mu gisagara cha Bujumbura rivuga ko uruja n'uruza rw'abahora banyuragiranwa rwagabanutse bamwe bavuga ko ari kubera abakongomani batakizamwo kumvu zibiri imwe ijanye n'umugera wa COVID-19 iyindi ijanye n'umutekano ni mu gihe abakongomani basavye ko bakugururirwa bagasubira iwabo hasigaye iminsi ibiri ngo habe amatora nubwo bo bahakanye ko atamvuze umutekano zatumye bagenda uyu mukenyezi akorera mu isoko City Market avuga ko bahahombera
itagenda neza kuko uri nk'umudanda azuzi kujanye nk'utuntu tubora bakumariye umwanya uhagaze ku mupaka kandi uvuga ati ndagiye kudandaza nsubire ngaruke byatuma bitagenda neza cyane hama hakaba n'ikindi kiga cya carte jaune cha horagisangwa cyoco kirasanzwe kiza ningorane mugabo twasanze ingorane imwe tugaruka ko twebwe nk'abadandaza bato bato canke na bene gihugu bajabuka muri ko
nubwo abanyagihugu basa n'abamaze kumenyera kw'amabatekeye n'ubwoba abadandaza bavuganye n'isoko ryacu arabavuga ko bazosubira kurangura bidandazwa babonye ko umutekano wifashe inyuma y'umunsi azoba hatangajwe ibiharuro by'uwatsinze amatora burundu
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho leta yemeye ko umuntu wa mbere yahitanywe n'indwara ya COVID-19 iterwa n'umugera wa corona mu menshi makuru y'ijwi rya Amerika mu Rwanda asumuka kaboyi niyo nkuru adushikiriza
Umuyobozi w'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Nsazimana Sabe yatangarije radio y'ijwi rya Amerika ko bababajwe cyane no kuba babuze umuntu wa mbere wahitanywe na COVID-19 mu gihugu Dr. Nsanzimana asobanura ko byose byatewe nuko uwitabye Imana yaje arembye aturuka mu bihugu bituranye n'u Rwanda atifuje kuvuga izina. Dr. Nsanzimana yumvikanishije ko nubwo bababajwe cyane na nyakwigendera ariko bidakwiye kugira uwo bitera ubwoba kuko nabakomeje gukira indwara bagenda biyongera umunsi ku munsi.
Icyo navugaho nuko nyine birababaje kuba twavuze ubuzima bw'umuntu ntabwo bikwiye gukura abantu umutima kuko abari gukira nabo ni benshi. Nyine uwitabye Imana nawe ni kumwifuriza uruko ridashira ariko burya kwa muganga bakora ibyo bashoboye hanyuma birenze ubushobozi bwabo nabyo tukabyakira tukanabyigiraho byinshi gusubira mu nyine nkuko mabibonye mu itangazo yatugezeho mu minsi mike cyane ishize akaba yaraje arembye yaratangiye kugira ibibazo byo guhumeka aho yari ari mu gihugu duturanye ikindi cyari kigoranye ni ukuvuga none akazi akora n'ingendo yari amaze igihe akora bishobora kuba byaramuciye intege cyane ku buryo byagabanyije amahirwe ye yo kuba yafashwa agakira
uwitabye Imana azize iki cyorezo cya COVID-19 yari umunyarwanda w'imyaka 65 wari usanzwe ari umushoferi w'amakamyo manini wabaga mu gihugu cy'abaturanyi kitavuzwe izina umuyobozi wa RBC yasobanuye ko nyakwigendera akigera mu maboko y'abaganga bo muri kimwe mu bigo byita ku barwayi iki cyorezo mu gihugu bamwitayeho bihagije ariko kaza kwitaba Imana kubera ko yahageze yaramaze kwangirika imyanya y'ubuhumekero Dr. Nsanzimana asobanura ko byatanze isomo agasaba abanyarwanda kwihutira kwivuza iki cyorezo mu gihe baba batarazahara
icyo tukadusanzwe dukora kugira ngo tudapfusha abantu nuko twashakaga abantu kubabona hakiri kare bataragera icyo cyiciro cyo kubura ko bahumeka ni nayo gahunda turi bukomeze ariko uturutse ahandi kure tutari tunazi akaza ashakisha ubufasha yarenge biragorana kuriya rero ntibyakunze nyine bari nayo mpamvu yaducitse umuntu yatangiraho n'ubutumwa ko umuntu waba wifuza ubufasha cyangwa se kuduha amakuru y'umurwayi yaba afite cyangwa byaba byiza umuntu agiye yivuza kare
ntabwo mwigeze mutangaza igihugu yaturutsemo kugitangaza sibyo byaba byiza kugira n'abandi bagira amakenga bakirinda izo ngendo
urabona aba bakora umwuga wo gutwara imodoka nini zambukiranya imipaka bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bakazenguruka mu karere dutuyemo. Tuvuga iyo tukivuga izina ejo bundi tubivuga ko uzaremba azaturuka n'ubundi muri icyo gihugu, ushobora kuzaturuka mu kindi duturanye kandi cya hafi. Ibyiza rero ni ugutanga ubutumwa rusange utagize aho usoma nk'uwibanda nk'aho icyorezo hari aho cyasize. Uburyo byavuzwe ari byo bikwiriye.
Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bemeza ko nta barwayi bashya ba COVID-19 bakigaragara imbere mu gihugu, ko imibare mishya y'abagenda bandura iki cyorezo igenda iboneka ku mipaka y'u Rwanda n'ibihugu bihana imbibi. Uyu muyobozi wa RBC akemeza ko kugeza imbaraga nyinshi zigiye gushyirwa ku mipaka mu rwego rwo kubuza ikwirakwizwa ry'iki cyorezo.
Tumaze igihe kirenga hafi kwezi abarwayi bose tubona baraturutse barinjiye mu gihugu bagahita banagaragara bakigera ku mipaka, kuko amabwiriza hari ni uko winjiye wese ashyirwaho apimirwa agakurikiranwa agapimwa inshuro zigera kuri ebyiri mbere y'uko ataha iyo atagaragaza uburwayi. Imbaraga rero ziri gushyirwa aho ngaho ku mipaka. Ku mipaka yose hari abaganga, hari amakipe atandukanye ikurikirana abinjira, ndetse n'ibipimo laboratwari yacu iri gukora. Twagerageje no kugenda tubimanura tuyegereza ku rwego rw'intara, natanga nk'urugero mu ntara y'Iburasirazuba ubu hari laboratwari ebyiri i Rwamagana n'Inyagatare zafunguye muri iki cyumweru turi gusoza, ndetse no mu cyumweru gitaha tukaba duteganya no kugera no mu zindi ntara.
Dr. Nsanzimana Sabin uyobora RBC yavuze ko igikorwa cyo gushyingura umuntu wa mbere wahitanywe na COVID-19 mu Rwanda kizakurikiranwa n'abaganga ndetse na bamwe mu bo mu muryango wa nyakwigendera. Uyu muyobozi agasobanura ko gushyingura uriya nyakwigendera bizakorwa hagendewe ku mabwiriza mpuzamahanga agenga uko bashyingura bishwe n'indwara yandura. Dr. Sabe avuga ko umubiri wa nyakwigendera ugomba gukomeza gukurikiranwa n'abaganga kugeza ashyinguwe, ndetse no mu gihe cyo kumuherekeza bakazaba bahari kugira ngo hatazagaragara undi muntu wakwandura iyi ndwara. Dr. Nsanzimana yasobanuye ko umubare w'abazajya guherekeza nyakwigendera nawe ugomba kuba ari muto cyane kurusha n'uwagenwe na guverinoma y'u Rwanda w'abantu 30 bwo gushyingura umuntu wishwe na COVID byihariye atari nko guherekeza ubishwe n'indwara isanzwe. Imibare yarayitangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bipimo 1668 byafashwe kuri uyu wa gatandatu habonetsemo abanduye 4, bituma umubare wamaze gusanganwa ubu bwandu bose bagera kuri 359. Abakize bashya ni 3 batumye abamaze gukira bose bazamuka bakagera kuri 150, mu gihe abakirwaye bose ari 108. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda, ikiganiro iwanyu mu ntara, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Tukibandanya amakuru ku Rwanda, abana ba Felician Kabuga, umunyarwanda aheruka kufatirwa mu Bufaransa, basabwa ko ahabwa uburenganzira bwo kwitaba umucamanza ari hanze. Umwe muri bo, Angelique Kabuga, yabwiye Ijwi rya Amerika ko afise impungenge ko se ashobora kugwa mu ibohero ataburanye kandi yabyifuza. Yatanguye abwira Veniste Nshimiyimana icyo adashima ku ngingo y'umucamanza yo kugumiza Kabuga mu ibohero.
Ntabwo byadushimishije. Umubyeyi wacu nubwo bamureze ibirego bikabije cyane arengana, we kuva kera yari kwifuza gushobora rwose kujya imbere y'ubucamanza ngo avuge ukuri kwe. Ariko kubera impamvu y'uko TPIE yerekanye ukuboko amakwayo, ntabwo yahisemo kuzigera ajya imbere yayo. Yerekanye ko ikora nabi. Igihe cyose yari yarifuje kuzashobora kujya kubona ubucamanza ashobora kuvuga ukuri, ukuri nyako.
Yari yarabyifuje, yifuje kujya imbere y'ubucamanza, kuki bitabaye?
Ntabwo byabaye nyine kubera yuko TPIE yari yagombaga kuba yarafunze ubwo twizeraga ko ikizafata hore ari za juridiction nationale zo twizera ko zitabogama
ubucamanza bwa buri gihugu.
Exactement.
None se ko yari mu Bufaransa kuki atitanze ngo ahaburanishirizwe?
Ntabwo yashoboye kuburanirwa mu Bufaransa kuko ubungubu Ubufaransa buri muri sisiteme yo gukorana cyane na TPIE, nuko ubungubu bamufashe bafatanyije n'Ubufaransa. Ubufaransa bushaka gusa gukora ibyo bya transfer TPIE ibishaka. Ibyo ngibyo rero twebwe ntabwo tubishyikiye, umubyeyi wacu ntabwo yigeze abishaka. rero nicyo gituma twanze yuko bamujyana imbere ya buriya bucamanza butari bwo
ariko murifuza yuko aburana nubwo bwose yaburanira mu Faransa
mubyeyi wacu ukuri kwe yakuvuze ukure uko arengana yabivuze igihe cyose iyo ashobora kubivugira mu Faransa yari gushobora kubivuga ikibazo rero nuko nkuko ubizi muzehe ubu ngubu afite imyaka 87 afite ibibazo byinshi by'ubuzima ubu ngubu akenyewe gufashwa hari imyaka ariko hari n'indi n'izindi ndwara nyinshi z'amoko menshi zatumye ubuzima bwe ubu ngubu buri nabi cyane bamaze kumufata we yavuze ko atakwihisha ubucamanza bwo mu Faransa ariko mu by'ukuri uko ameze ntabwo bimuha ingufu zo kuba yaguma muri gereza
kubera iki wumva ataguma muri gereza gereza zo mu Faransa nta buryo zifite zo kwita ku bantu bafite imyaka nk'iye
abantu bafite imyaka nk'iye simbizi ko hari ubu ngubu umuntu uri muri gereza ufite imyaka nk'iye ariko ikibazo ni indwara nyinshi afite ni umusaza ubu ngubu udatambuka ni umusaza ubu ngubu muri ukeneye umuntu umufasha mu bintu byose mbese ku buryo byadutangaje ko bamufashe umuganga yavuze ngo uno muntu bashobora kumufunga kandi n'abantu bo muri prison baramubonye bandi bakavuga ngo uno musaza se ntago umwanya we uri hano
uravuga ko afite imyaka 87 ko adashobora kuburana ariko hari n'abavuga yuko bamaze imyaka 26 bategereje yuko agezwe imbere y'ubucamanza ku cyaha kidasaza none se urabona izo ngingo zombi zizahurira he
mu by'ukuri twebwe dufite ubwoba yuko ahubwo nejo prison yadutelefona itubwira inkuru iteye ubwoba niba urucamanza rushaka kuba nuko umuntu yaba akiriho kwasabye byibuze ko haba contre expertise y'umuganga nawe akareba uko ameze ku bantu bifuza ko ubucamanza buzaba ndikumva icya mbere ari ukwifuza ko uwo mubyeyi wacu yaba akiriho uko ameze simbizi ko azagira ingufu zo gukora ubucamanza cyane cyane uko buri munsi ubuzima bwe bugenda bumera
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubushikiranganji bw'indero bufatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bana UNICEF batanguye porogaramu yo gucisha ibyigwa ku maradiyo mu ntumbero yo gufasha abanyeshuri kongereza ubumenyi muri ibi bihe by'umugera wa corona amashuri yugaye bamwe mu bigisha n'ababyeyi bo mu kambi ya Rusenda bavuga ko izo nyigisho zidakurikirwa kuko benshi mu babyeyi bo mu kambi badafise amaradiyo mu menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fedaste Ngabo yaganiriye n'impunzi zo mu kambi ya Lusenda.
Uko twabyumvise nuko abantu babwiriza kubikurikirana kuri radio kandi aho biriko biraca ni kuri radio Okapi. Okapi natwe hani wacu suwari wewe sashora kuyifata. Henshi nta nibyo bumviriza abana bacu nta nibyo bazi kuko nta nubwo bararonka n'amahugurwa babwira ati kuri radio ariko wacu ibiganiro bimeze kunuku nuku nuku. Natwe tubimenye vuba ubwo nubwo twabibabwira kwera na Okapi dafata ngaha kwe ubwacu ntacu biriko biradufasha by'ukuri.
None musaba ko UNICEF na Ministere ya Education yabafashe.
Kubwi wacu twiyumvira yuko ahubwo bari gukora bakaraba ukuntu bo nahuza ku maradio mwamu bigaca ku maradio yo ngaha iwacu apana kwa mabica iyo kure kandi tudashobora gutora ayo maradio. Kandi kindi UNICEF na leta ya Kongo ikabayo nabishira mbere kubera biko bica mu Gifaransa benshi ntibashobora gutahurisha Gifaransa bikaba byozanwa mu Giswahili mbese impunzi z'abarundi ari nabatazi ni Giswahili bikaba byanashoboka yuko hakaboneka nabigisha ashaka gusigura mu rurimi rw'Ikirundi
honyine kugira abana bagende ku ishuri twarinda kubaherekeza bamwe no gukwepa bagakwepa none imijyango isanzwe ikenye ubwiye abantu ngo mwige ku radio no kuvuga ko bazaba bafise iradio muhira babwirizwa gukurikira radio none ababyeyi nabo bazaba bagiye mu murima korondera inge n'abana bashobora kubaho ejo canke hijya ejo abana yahora areka kuja ku ishuri ukarinda kumuherekeza ukamushitsa mu ishuri ukabona niho gutaha ugasubira muhira uzomusigira radio wizere ngo umwana ariko yiga ikindi nacyo ikigwa kizoba kiko kiraca ku radio umwana yego da yateze ugutwe nivyo atazoba yumvise azokura umwari muhe wo kumusigurira neza kugira ngo atahure ikigwa tumvise neza ivyo ni ibintu mbona ahantu twebwe tubaye bitoroshe cyane kumva no gutegera kw'abana bashobora kwigira ku maradio ntabwo byoroshe kw'abana bashobora kwigira
jewe mfise abana babiri umwe yarageze mu mwaka wa kane uwundi yarageze mu wa mbere ariko kugeza ya masaha birigwa mu rusenda birigwa koga kandi radio sinzo yiro kuko sinzoronka icyo ndayigura none uwo mwana wanje wumva azokwiga gute yigire ku radio ataradio mfise icyo nico kibazo twogira twebwe dufise abana baje ku mashuri none amaradio muzoya dufasha muyaduhe kugira ngo umwana ya masaha azoze yugurura ya radio avuga ati icigwa ndagifata ku radio ndacandike mu ikaye bukeye nzokijana kwa mwarimu nzokijana ku radio nzokijana hecho nico kibazo
nka twega barezi natwe hagezo turengerwa kuko bivanye n'ubuzima ukuntu tubayeho kandi n'ukuntu dushobora kwankadira abana ntidushobora kwankadira ku buryo ataburyo dufise nayo maradio ni bake banayafise n'abayafise nta benshi bumviriza imiziki gusa kuburyo rwo kubankadira bice bitugora cyane gose bakayewe kisinga gusa kuri radio kwitanganika iyo mu rusenda ntakandika zahanini usanga hari n'abigisha mbere kubwo kubura ubuzi bace bigira mu bwo gutagisa n'abataxi n'abamotare kukurondera ubuzima impungenge mfise nuko mbona yuko nubwo amasura azo yugurwa nta na kimwe kizoba kikiri mu mutwe byose bizoba byaramaze guhera ari miziki gusa ibere mu mutwe
izi nyigisho ziriko zica ku maradio ntiziriko zirakurikiranwa kubera ko impunzi nyinshi nyinshi umubare mwinshi w'impunzi usanzwe udafise amaradio ikigira kabiri akuronka n'amapire amabuye yo gushyira mu iradio kugira ngo ishore kwaka n'ikindi kigira kabiri nta himirizwa ririgera riba ngaha mu nkambi kugira ngo ababyeyi n'abana bashobore kumenya amasaha ibyo byigwa birenganira ko bamenye ati ibyo mu mwaka wa mu mashuri mato mato birengana uno munsi zino saha ibyo mu mashuri yisumbuye birengana uno munsi zino saha gucuraga bica bituma umwana adashobora kumenya ati mbega ibyo byigwa bivugwa n'ibyigwa nyabaki kuko nta nyigisho nazike ziregera zica nkemerezwa ririgere canga mu nkambi kugira ngo abantu bashobore gukangurirwa ikigera gatatu turazi ko abantu biga ku mashuri atatu atandukanye usanga bageze mu kwezi kumwe kwezi tuvuge tubageze mu kwezi kwa kabiri kw'ivyigwa asanga bamwe bari imbere abandi bari inyuma bivanye n'ukungene umwigisha yigisha gucyo rero sinumva ukungene bariko batanga ibyigwa ndiyumvira ati none bafatiye kuri programa yande bafatiye ku byigwa byande ntibashobora gusanga nk'umwe mu rusenda bari bamaze gushika ku byigwa ibyo byigwa atari bwa bishikira hari ibyigwa atari bari bagasanga tuvuge nk'akaruru bahereye ku kigwa cya gatanu kandi bo bari bageze ku kigwa cya kane cyangwa cya gatatu cyo bituma rero ga umwana niyo yobikurikiranira byigwa atabikurikirana
cyuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara naha kirangiriye turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi mukubile ya baro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugire umunsi mwiza mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana.
Biharamu.